Radio Ijwi y'Amerika. Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ati mwese mundu teza amatwi muri neza. Aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Mukije
na Placide Magambo nange ndabaramukije.
The 20th ordinary summit did not take place because of lack of quorum caused by the absence of the Republic of Burundi.
Uyu ni umutegetsi yavuga igituma inama yari kuba yabategetsi mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika itabaye, akabavuga ko ari kubera Burundi utari bwayitabye. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu gihugu cya Sudani y'amanuko, abasirikare b'intwazangabo ba leta hamwe n'abahora barwanya iyo leta bagize inama yabo ya mbere.
Umunsi w'ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 ni umunsi wahariwe kuzirikana indwara ya SIDA ku isi. Kuva mu myaka 30 ishize ubwo icyo cyorezo cyagaragaraga bwa mbere ku isi cyahitanye imbaga y'abantu, kuri ubu ubushakashatsi bumaze gushyira ahagaragara ibikoresho byakifashishwa mu kurandura burundu iyo ndwara.
Itohoza ryakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryasanze mu gihugu cya Uganda harabaye isesagurwa muri porogaramu Impunzi. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko Perezida Vladimir Putin ahavagira akanama na Perezida wa Amerika Donald Trump, yamara abategetsi ba Amerika bavuga ko atanama itekanijwe. Aya makuru yose ni mu kanya ntihagire aho muja. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, abategetsi bo mu gihugu cy'Uburusiya uyu munsi ku wa gatanu batangaje ko Perezida Vladimir Putin ahavagira akanama gatoyi na Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump, igihe cy'inama nkuru y'umurwi w'ibihugu 20 biteye imbere ku isi bita G20 mu rurimi rw'Icyongereza. Inama iriko ibera mu gisagara cya Buenos Aires aho ni mu gihugu cya Argentina. Igihe abategetsi bakorera muri Perezidansi ya Amerika babazwa niba hari inama itekanijwe hagati y'abo bategetsi, bavuze ko nta nama yo ku ruhande yateguwe. Iyo nyishu ariko irerekana ko hashobora kuba inama hagati y'abo bategetsi itateguwe. Ku munsi wa kane Perezida Trump yaratangaje ko ahagaritse inama yari yatekanije kugira na Perezida w'Urusiya, inyuma yaho Urusiya bufatiye ubwato butatu bw'igihugu cya Ukraine hamwe n'ababukoramwo mwibahari Black Sea. Iyo ngingo yo gusivya inama yatangajwe kandi amasaha make nyuma yaho abashikiriza manza muri Leta Zunze Amerika batangarije amakuru avuga ko wahoze ari umushingwa manza wa Perezida Trump Michael Cohen yemeye ko yabeshe Kongere ya Amerika kuvyerekeye amazu ya Trump mu gihugu cy'Uburusiya. Ayo makuru aherutse gutangazwa yerekana kwitohozwa riko ryakorwa n'umushikiriza manza adasanzwe ririko rishimikira hanini ku bintu bari bajejwe gufasha Trump kwiyamamaza bayaze n'abategetsi b'igihugu cy'Uburusiya imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika mu mwaka w'2016.
Tukiri kuri iyo nama ihuza ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yayitabiriye nk'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Byitezwe ko Perezida Paul Kagame ashyikiriza ijambo inteko y'abayobozi b'ibyo bihugu by'ibihangange ku isi mu bukungu. Umugabane wa Afurika ni wo wasigaye inyuma y'indi migabane mu rwego rw'ubukungu. Perezida Paul Kagame yitabiriye iyo nama yifuza kuganira n'abo bayobozi ku ngamba nyazo zafatwa kugira ngo umugabane wa Afurika nawo witabweho mu nzira y'iterambere mu by'ubukungu. Perezida Paul Kagame yifuza ko nta n'umwe wagakwiye kwibagirana mu nzira y'iterambere kubera inkomoko ye cyangwa se icyaricyo. Ikindi aza kwibandaho ni uburyo ikoranabuhanga ryakinjizwa mu nzira y'iterambere ry'ubukungu kugira ngo ejo hazaza h'umugabane wa Afurika hazabe heza. Afurika nk'umugabane wibitseho ubukungu ariko ugakomeza gusigara inyuma mu iterambere, abawutuye bifuza ko habaho isaranganywa ry'inyungu rikwiye kandi ritabwoganye mu nzego zitandukanye z'iterambere mu bukungu. Mu mwaka w'2063 umugabane wa Afurika wifuza kuzaba ufite umwanya ufatika muri uru rubuga rw'ibihugu by'ibihangange mu bukungu ku isi. Kandi ibihugu nk'u Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika muri rusange byiyemeje iyo nzira y'iterambere mu by'ubukungu nta gusubira inyuma.
muri kumurabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika itohoza ryakozwe n'ishyirahamwe mpuzabakungu kuri programme impunzi yashimagijwe mu gihe cy'u Buganda ryasanze ahubwo iyo programme yarabayemo amahinyu menshi na ruswa byatumye hatakazwa miliyoni miliyoni z'amadolari. Raporo yasohowe n'ibiro bijejwe itohozwa rya ONU yasanze impapuro zerekana amafaranga yakoreshejwe ari impapuro bahindaguye bagashira ko amafaranga y'umurengera handi naho bakayanyonora bakongera bakarenga ku mateka genga ukuntu amafaranga iryo shirahamwe akoreshwa. Ibyo byose ngo byaratumye ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bihatakariza. Igihugu cya Uganda kirashimagiza programu yacu yitaho impunzi yakiri impunzi zirenga umuriyoni zavuye mu gihugu cya Sudani mu manuko muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo hamwe no mu bindi bihugu. Iryo tohozwa ryakozwe ryashimikiye ku bikorwa byaranguwe n'ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi yashyizeho mu gihugu cya Uganda mu kiringo cy'amezi 18 kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo ni umunsi mpuzamahanga wahariwe icyorezo cya SIDA. Kuva icyo cyorezo cya SIDA cyatangira kumvikana mu mwaka w'igihumbi 1980 cyakomeje guhitana imbaga y'abantu, no muri iyi minsi abenshi bagakomeza no kwanduzwa n'iyo ndwara yamaze igihe izwi nk'itagira umuti ntigire n'urukingo. Ariko kandi muri iyi myaka 30 ishize ubushakashatsi bwamaze gushyira ahagaragara ibikoresho bishobora kurandura burundu icyo cyorezo. Kuri ubu SIDA ntikica abantu nk'uko yabahitanaga mu myaka 30 ishize, kuko kuri ubu hari imiti igabanya ubukana bw'icyo cyago, ariko kandi ntibivuga ko icyo cyorezo kigeze ku ndunduro yacyo. Dr. J.R. Beaton, umwarimu usobanukiwe neza iby'iki cyorezo wigisha muri kaminuza ya Washington, ahamya ko nubwo ubushakashatsi bwashyize ahagaragara ibikoresho bishobora kurangiza SIDA ku isi, ko ntaho iyo ndwara irajya. Abantu bagera kuri miliyoni imwe baracyapfa buri mwaka bazize SIDA. Abenshi basigaye bahitanwa n'iyo ndwara ni abakora umwuga w'uburaya, abagabo bahuza ibitsina hagati yabo, kimwe n'abafata ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge. Abenshi kandi bugarizwa n'icyo cyorezo n'abandura SIDA bari mu bihe by'ubukene, kuko bibagora cyane kukigobotora kubera ko kwivuza bisaba amafaranga menshi, ugasanga abenshi birangira bitabye Imana. Abashakashatsi bavuga ko ubukangurambaga bwifashisha ibikoresho mu kwigisha abaturage ububi bw'icyo cyago ari kimwe mu bizafasha kugabanya ubwandu bwa SIDA budasiba gukwirakwira hose mu uko bukeye n'uko bwije, hanyuma urukingo rwazagerwaho rukaza rufasha ubukangurambaga mu kurandura SIDA burundu ku isi.
Iri ni ijwi ya Amerika hamo kuri ingabo zagwanya leta ya Sudani yo mu manuko. Ashab Kamisa yaragize inama amasomo yandi n'uwo batavuga rumwe batanye mu mitwe mu gihe cy'ingwano yamaze imyaka itanu, General Kiir. Iyo nama ya mbere ifite umugambi wo kurekurira nina kuva ingwano yaduse hamwe no kugerageza amasezerano mashasha yo kurangiza ingwano yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika ibihumbi amajana ane. Buramatari w'intara ya Wau ari nayo yabereyemo iyo nama yavuze ko iyo nama izo kwandikwa mu mateka y'igihugu. Naho abo bategetsi bemeranije gukorera hamwe byarigaragaje igihe bariko barahana ukuboko kwa kizero hagati yabo ari gato cyane muri iki gihe hari ibirego bivuga ku impande zose arizo zatumye abasivile batotezwa kandi bakicwa. Amasezerano y'amahoro yateye ko gikumu mu kwezi kw'icyenda ariko arashigwa mu ngiro buhoro buhoro. Abatetsi bafise amezi 8 kugira ngo bategure leta ifata kibanze izomara imyaka 3 ikaba ariyo izoshikana igihugu ku matora. Abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ku mugambi wo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro utihuse kuko habayemo kutubahiriza ibiringo hamwe na gahengwe. Iyo nama iri mu rwego rw'izindi nama zitekanijwe hagati y'abasirikare b'intwazagabo bo mu ntara z'igihugu cyose zihagarikiwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kugenduza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Izo nama zose zifise umugambi wo guha akaryo abasirikare bo ku mpande zose ko kuyaga imbere y'uko bagira igisirikare kimwe cy'igihugu. tubibutse nshuti mwese ko mikomora abandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika risamiranye na Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iki gihe mu Burundi twumvikana ya 10 migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mutwumvira ku metero 15 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 mu Kigali twumvikana kuri FM 104 ibice bitatu.
Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Aya makuru tuyatanguye mu Burundi aho umushikizamanza kizigenza wa Repubulika yasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu 17 bakekwa uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Muri bo harimo Perezida Buyoya yahoze arongoye Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Raymond Zimana yakurikiranye inkuru. Mwiriwe neza Raymond.
Mwiriwe Frederico.
Ego haravugwa makuru y'urutonde rw'abantu 17 hasohotse imitahe yo kuhagarika harimo Perezida Buyoya yahoze atwara igihugu cy'u Burundi. Iyo nama iyo ngingo yatangajwe ryari yatangarijwe?
Ego Federico nkuko bivuze numushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yaje kubitangaza mukanya nk'igihe cy'isaha 12:45 mu Burundi aho yerekanye niyo mitahe. Abo bantu rero 17 bakaba bagizwe n'abahoze mu ndongozi z'igisirikare cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi hakaba harimo n'abahoze barongoye umugambwe w'abadasigana Iprona. Nkaha tuvuga nka Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, Pascal Simbanduku, Alfred Nkurunziza yabaye umushikiranganje kwivuna abansi, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Buso koze yabaye icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icyo gihe Ndadaye yapfaye ari umusirikare mu nkwazangabo zikomeye, Vincent Niyungeko, Juvenal Nzosaba, Jean Ngomirakiza, Janvier Baribwegure, Jean Paul Kamana, Ntakije Charles, Aster Girukugomba, Ribeli Bararunyeretse, Lique Rukingama umudasigana w'umugambo w'Iprona yabaye n'umushikiranganzi yatwaye yabaye umushikiranganzi mu bushikiranganzi butandukanye, Karori Mukasi yarongoye umugambwe w'abadasigana Iprona na Antoine Nduwayo yabaye umushikiranganzi wa mbere ku ntwaro ya Ntibantunganya Silvestre hahejeje kugandagurwa Ndadaye Melchior.
Muri abo bategetsi muvuze harimo abari mu Burundi hari abo bamaze kugira icyo bavuze canke hari abantu bahagarika?
Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yavuze yuko aba bose atanumwe babona mu Burundi babarondeye bakababura aricyo bituma batanze imitahe mpuzamakungu. Akemeza yuko mbere hari nabo bahaye imitahe mpuzamakungu batazi ibihugu baherereyemo, ariko akavuga ati igihugu icyo cyose bo barimo kimaze kubona umutahe mpuzamakungu gifite ukungene kubibona kuko kira gihugu gifite ubwigenge bwacyo, donc no kuvuga yuko gishobora kubatanga cyane naho kikabareka, ariko bobo bakavuga bati ubutungane bw'u Burundi buzoguma bubandanya kugira ukuri kumenyekane kubagize uruhara muri igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye.
Haraheze imyaka myinshi Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe, abategetsi baba bavuze igituma ubu ariho igihe babonye kugira ngo batangiye bitahe.
Ku itariki 24 bari bashikirije abandi bantu bane bahagaritswe bahoreze mu gisirikare cy'u Burundi. Icyo kibazo cyari cyabajijwe n'abamenyeshamakuru. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yatwishuye yuko ubushikiriza manza bufise n'ubutungane ingene bukora kandi atawoherana ikibi ari guheranwa icyaha. Ati naho cya imyaka ijana uwakoze icyaha ategereza guhanwa kugira ukudahana gusezererwe mu Burundi.
Hariho abategetsi batari bake bari bahagaritswe mu minsi iheze, abo bategetsi ubu byifashe gute, baracari mu ibohero?
Ego abo bategetsi ni bane bakukurutse mu gisirikare cya kera bari intwazangabo, abo bose bakaba bari mu mabohero atandukanye yo mu gihugu cyane cyane imuyinga no mu Rutana n'Igitega.
Raymond urakoze cyane gose kuri izo nkuru. Tubandanye rero ayandi makuru ku Burundi, naho kandi tukiri ku Burundi hari inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yari tekanijwe kuri umunsi wa gatanu, ariko iyo nama ntibaye kubera Burundi butitavye. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda ari nawe aramutswa uyu muryango uyu mwaka yatangaje ko ibitigiri bidakwiye kubera mugenzi wabo Burundi atitavye canke ngo arunyike intumwa. Hari hitavye abaperezida batatu mu gihe abandi bari barungitse intumwa. Ni inkuru ya Pierre Claver y'inkuru menyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali.
Abakuru b'ibihugu batatu gusa nibo bitavye abo nabo n'ubu Buganda Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari nawe aramutswa uwo mujyango w'umwaka wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe no wa Tanzania John Pombe Magufuli Rwanda rwarwarungitse intumwa umushikiranganje w'imigenderanire Dr. Richard Sezibera nayo igihugu ca Sudan y'Epfo cyaserukiwe n'umushikiranganje w'ubucuruzi n'amahinguriro intebe y'u Burundi ikaba yagumye igaragara inama yamaze gutangozwa abo banyacubahiro bace baje mu mwiherero wabo wamaze nk'amasaha abiri inyuma yaho bace batuma umukuru w'inama ashikiranganje kubwira abatumire kw'inama itakibaye.
The 20th ordinary summit meeting scheduled to take place in Arusha on 30th November.
Honorable Kirunda Kivejinja ati inama igira 20 isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari yatunganirijwe yarusha muri Tanzania ku itariki 20 z'ukwezi kw'11 ntikibaye. Ibi bitumwe nuko igitigire cy'ababwirizwa kugitaba kidakwiye kubera leta y'u Burundi ititavye inama izosubira gutumwa ko ikindi gihe.
The summit will be reconvened at a later date.
Umuvugizi w'abakuru b'ibihugu bya Yase yatangaje ko abo bakuru b'ibihugu bari bitavye bababajwe nuko igikorwa cabo kitabaye uko categuwe. Abo baperezida n'intumwa z'amareta basiguye ko kugira ngo inama yabo ikorane kandi hafatwe ingingo ari uko abakuru b'ibihugu byose bitandatu bigize uwo mujyango wa Afrika y'ubuseruko babwirizwa kugitaba canke bakarungika intumwa.
According to rule 1.11 of the rules of procedure of the summit of the East African
ati nkuko gace ka mbere kingengo ya 11 y'amategeko ngendegwa ko y'inama y'abakuru b'ibihugu bya Yase kabivuga ibihugu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa guserukirwa. Ivyo bihuye n'ingingo ya 12 y'amategeko ashiraho uwo mujyango kugira ngo ingingo zose zofatwa zemezwe na bose
by consensus under article 12 of the treaty.
Itangazo ryashizwe habona n'ibiro by'umukuru w'igihugu cha Tanzania John Pombe Magufuli rivuga ko iyo nama yasebye kuri uyu wa gatano izosubira gutumwa ko itariki 27 z'ukwezi kuza ku 12. Abatumire barimo abaseruka ibihugu bya Buraya intumwa z'ubumwe bwa Afrika zari zirongowe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ambasaderi Musa Faki Mahamat n'abandi banyacubahiro ntibashoboye kubona amasomo yandi abo bakuru b'ibihugu bya Yase kuko bamaze kurangiza umwiherero wabo baciye baja kwakirwa na Perezida Magufuli mu biro iwe biri yarusha. Nenda mu kanyo zabo bazirungikanye utwara inama shikiranganje. Iyo nama ya Yase igira 20 yasivye inyuma yaho Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asabiye mugenzi we w'u Buganda Museveni asanzwe ariwe atwara Yase kuyitsivya kugira ngo u Burundi bwitegurire neza kuyitaba. Museveni yari yamwankije amwishura ko bitokunda ko yigizwe inyuma kuko u Burundi bwari buzi kuva kera ikirangamise cayo n'ibizovugirwamo. Mu byari bitekanijwe kwigirwa muri iyo nama harimo ugufatira umwanzuro wa nyuma ikibazo c'amatati ya politiki ari mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo nama kandi yari kugira icivuze kucegeranyo cingenzi ibiganiro bihuza Abarundi byagenze kuva bigitangura gushika ubu nkuko Museveni umuhuza mukuru hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mukapa yahoze atwara Tanzania bavyifuje. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru utugejejeho. Tujye muri Congo aho Martin Fayulu yiyamamaza nk'uhagarariye ishyaka rya Lamuka azatangira kwiyamamaza ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa 12. Avuga ko ubutegetsi bwa Congo bwamwangiye gukoresha ikirere cya Congo mu ngendo z'indege aho azaba yiyamamaza. Ibindi kuri iyo nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana waruha tubere.
Uretse abakandida bigenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibumbiye mu nkute byiraho buri rukuta rufite amazina remereye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila. Uruhande rumwe n'urw'amashyaka UDPS na UNC hagarariwe na Felix Tshisekedi, urundi n'urw'abibumbiye muri Lamuka batanze Martin Fayulu nk'umukandida wabo. Martin Fayulu avuga ko ubuyobozi bw'indege za gisivile Autorité de l'Aviation Civile AAC mu magambo ahinnye ubutaramuhuru uruhushya rwo gukoresha ikirere n'ibibuga by'indege mu gihugu yiyamamaza. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida Martin Fayulu bwana Pierre Lumbi wa Congo asobanura ko kitariki 26 z'ukwezi kwa 11 ari bwo boherereje AAC dosiye iherekejwe n'ibyangombwa byose bisabwa basaba uburenganzira bwo gukoresha indege ariko ngo nta gisubizo barahabwa.
La coalition de l'opposition Lamuka tient à exprimer à l'opinion
ihuriro Lamuka ry'abatavuga rimwe n'ubutegetsi rirabwira abaturage ba Kongo n'amahanga ko ribabajwe cyane n'ibikorwa bya gouvernement ya Kongo byo gutinda nkana gutanga uruhushya rwo kugenda mu kirere no kugwa ku bibuga by'indege by'igihugu ku ndege zizafasha umukandida wacu guhura n'abaturage no kubagezaho gahunda ye nk'uko iteganyijwe. Kuko twamaze kuzuza ibisabwa byose, Lamuka itegereje guhabwa uruhushya kuri izo ndege zose hamwe uko arenye. Nta wuzi niba ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 12 ubuyobozi bw'indege za gisivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzaba bwamuhaye uruhushya rwo kuzana izi ndege cyangwa niba zatangira kwiyamamaza akoresheje indege rusange mu ngendo ze. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'itumanaho bwana Jose Makila Sumanda yumvikanye kuri imwe mu maradiyo y'imbere mu gihugu avuga ko atigeze yakira dosiye ya Martin Fayulu isaba uburenganzira bwo kuzana indege. Yakomeje avuga ko hari inzira bicamo harimo n'uko abashinzwe indege za gisivile bagomba kohereza abazubereye iby'indege bakajya gusuzuma imikorere yazo bazisanze mu gihugu zizaturukamo. Nubwo avugiye bariko itegeko nimero 10/14 ryo ku itariki 31 kwezi kwa 12 mu 2010 rigenga imikoreshereze y'ikirere muri Kongo riteganya ko ibyangombwa bisaba kwinjira no gusohoka mu gihugu k'indege byakirwa kandi bikemerwa byaba bishyikirijwe urwego rwa leta mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa usaba kuzuza impapuro zabugenewe yandikishije ikaramu. Ingingo ya 33 y'amasezerano y'ishikago na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje arebana no guha agaciro impushya n'ibyangombwa by'indege avuga ko impushya n'ibyemezo by'indege byatanzwe n'ubuyobozi bufitiye ububasha muri kimwe mu bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano bihabwa agaciro mu bihugu byose byayemeje mu gihe ibipimo ngenderwaho biri ku rwego rumwe cyangwa ruri hejuru y'urw'igihugu indege igomba kujyamo. Izi ni zimwe mu ngingo abakurikiranira hafi by'iki kibazo bashingiraho bemeza ko ari ugutambika ingiga z'ibiti mu nzira ya Martin Fayulu. Nubwo bimeze bityo ariko ku rundi ruhande Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi bamwe mu bangiwe kwiyamamaza bagahitamo gushyigikira Martin Fayulu barahamagarira abaturage kuzatura umukandida wabo. Mu butumwa bw'amashusho aba bagabo bombi batanze umva uko Moise Katumbi bigarukaho.
Bamama bababa tunamilomba sisi wote ukuye ku mukongo ya kandida wetu nimero
bagabo namwe bagore turabasaba twimbi kujya inyuma y'umukandida nimero ya kane Martin Fayulu kuko twarababajwe mu myaka 20 none icyo dusaba ni ugushyigikira Martin Fayulu ariko twanze izo mashini z'uburiganya n'iz'ibinyuma zizibishwa amajwi ni ukuzamagana twivuye inyuma. Ikindi dusaba ni ukuzana impapuro z'itora kuko twe turi inyuma y'abaturage. Mwadusabye guhitamo umukandida umwe turabikora turerekeza ahantu heza ari nayo mpamvu tubasaba gushyigikira Martin Fayulu. Murakoze Imana ibarinde. Na bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bati dukeneye impinduka.
Ko ngambo yangu mimi tunafasha chagua ngambo ya upinzani.
Tugange twatura uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Dukeneye impinduka tugashyira iyo PPRD ikagenda turayirambi bituyoboye imyaka myinshi none ngirashaka kongera kutuyobora. Ibyadukoreye yongereho ibindi. Dukeneye ko barwanya ubutegetsi nabo bayobora. N'uriya mukandida wabo natsinda azaba ari izo mashini bazanye ariko ntitwamutora. Njye muri kamere yanjye sinemeranya n'ubutegetsi. Ndavuga rumwe nabwo ni nako nzasa. Isi yose yumva amarira y'abanyekongo. Turababaye cyane ariko twabuze ikirengera. Gahunda ya Martin Fayulu y'icyiciro cya mbere cyo kuzenguruka igihugu yiyamamaza biteganyijwe ko itangirana na tariki ebyiri z'ukwezi kwa 12 agahera mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru mu mijyi ya Beni na Butembo. Ku itariki eshatu agahura n'abaturage bo mu mujyi wa Bunia akagera mu mijyi ya Goma na Bukavu ku itariki enye akazasoreza iki cyiciro i Kamina na Kalemi ku itariki 9. Iyindi mijyi ikomeye azanyuramo ni Kisangani na Lubumbashi. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika rero nk'uko mubimenyereye icyo ni ikirango cya sporo aho tugiye gutangirira amakuru mu Rwanda. Ku murongo wa telefone tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda, turakuramukije cyane.
Ukomere cyane Placide.
Ya muri weekend mwaduteguriye iki aho ngaho mu Rwanda?
Imikino irahari ihagije ariko duhere muri volleyball aho hazaba hakinwa mukino w'umunsi wa gatatu, imikino y'umunsi wa gatatu muri championnat y'icyiciro cya mbere mu bagabo. Ejo kwa gatandatu hateganyijwe imikino itanu aho guhera saa 5 zuzuye Ikarongi ikipe ya IPRC Karongi izahura n'ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club umukino uzabera Karongi hanyuma indi mikino ine isigaye ikazabera kuri Stade Ntwari Remera hano mu mujyi wa Kigali aho guhera saa sita ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTD Volleyball Club izahura na Kirehe Volleyball Club y'akarere ka Kirehe isaa munani haza umukino hagati ya Gisagara Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club hanyuma saa kumi ikipe ya IPRC Ngoma mu burasirazuba izabihura na ATR Volleyball Club umukino uzabera kuri Petit Stade hanyuma umukino w'iryankurye umukino w'injyana muntu Placide ukazatangira isaa kumi n'ebyiri aho Gisagara Volleyball Club izacakirana na kaminuza y'ubukerarugendo UTB aha rero hazacu wambaye
Jean Claude ese amakipe ubu ngubu ahagaze gute aho ngaho muri volleyball ku rutonde
urakoze kuri icyo kibazo amakipe yaserutse muri championnat uyu mwaka mu cyiciro cya mbere mu bagabo na arindwi ku isonga rero ku cyiciro cy'abakinnyi hari ikipe ya UTB Volleyball Club ni ya kaminuza y'ubukerarugendo ifite amanota 9 mu mikino 4 ikaba ikurikiwe n'ikipe y'ikigo cya REG gishinzwe amashanyarazi ifite amanota 6 mu mikino 3 hanyuma Gisagara Volleyball Club ni ya gatatu ikagira amanota 5 mu mikino 2 ariko ikipe ya Gisagara ikaba imaze kugaragaza ingufu nyinshi kuko yakinye imikino mikeya imaze gukina 2 ifite 5 ariko ikimaze kugaragara nuko yamaze gutsinda mu kibaye ukomeye REG Volleyball Club hanyuma rero umukino wejo iramutse itsinze UTB yaba bitangiye guca amarenga ko Gisagara ishobora kwisubiza igikombe yamaze gutwara mu myaka 2 ishize ikaba yaba igitwaye ku nshuro ya gatatu ikurikiranye byari ibintu bikomeye cyane ubwo ikipe ya kane ni IPRC Karongi APR Volleyball Club iri ku mwanya wa gatanu IPRC ya Ngoma ni ukuvuga mu burasirazuba ni ya gatandatu ikipe ya karindwi niyo ya nyuma Kirehe Volleyball Club ifite 0 mu mikino 2
Jean Claude reka dusimbukire muri football nk'amasegonda make cyane aho ari amakipe ya APR na Mukura zaba zitegura gute iriya mikino yo kwishyura
nibyo koko ikipe ya APRFC ejo izahaguruka hano mu Rwanda yerekeza muri Tunisia ayo gomba gukina umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya RDC ayo gomba guhura na Club Africain mu guhatana igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo uzi ko kwa gatatu amakipe yaguye miswe umukino ubanza anganya ubusa ku busa hanyuma Mukura nayo iritegura kwa gatatu kuzakira ikipe ya Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo aho umukino ubanza warabera muri Afrika y'Epfo nabwo amakipe yaguye miswe ubusa ku busa mukubita gutsinda kuko ishobora kwishimira ko yanganyije ubusa ku busa mu Rwanda byaba kimwe kuri kimwe bibiri kuri bibiri
Jean Claude urakoze cyane reka dusimbukire Burundi Freddy I Burundi ho bimeze gute
mu Burundi reka tubaze mugenzi wacu Evariste nzi ko wanyanka atubwire ibitekanijwe mu mpera zindwi Evariste muri neza
muri neza Freddy
tubwire mu majambo make ibitekanijwe mu mpera zindwi
mu majambo make ibitekanijwe mu mpera zindwi ni ikanwa cy'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere kubw'igihugu rizobandanya novuga mu gice kigira kabiri phase retour kuko mu ndwi iheze phase ari yarangiye ni ukuvuga ruko rero hategekanijwe inkino zishika ku inkino rero zizobera mu gihugu hagati inkino zishika ku 8 zizohuza imigwi yo mu cyicaro cya mbere uno munsi nabwira yuko rero urukino rumwe muri izo zitekanijwe mu mpera zindwi wabaye kwahuje imigwi ibiri y'Ibujumbura Ridaridike Burundi Sports for Africa hamwe na Bujaya City urwo rukino rukaba rwarangiye imigwi inganya ubusa ku bundi kindi giteganijwe mu Burundi n'ejo mu gisagara cya Bujumbura hazotanguzwa ryahiganwa rihuza imigwi yo mu bihugu imigwi y'abashingamateka n'abakemuza amateka bo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko ni bikirirwe bizotangurwa n'urukino ruzohuza umugwi Areria FC w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hamwe rero n'umugwi n'amashingamateka y'u Burundi hadekanijwe kandi ejo kwa gatandatu no ku munsi w'Imana hadekanijwe isiganwa ryatunganijwe na Federation ya Course Automobile mu Burundi ni kuvuga ko hariho abadusiganwa bashika kuri 13 imodoka 13 zizohiganwa rero zisiganwa mu ntara
bose bava mu Burundi cyangwa hariho abavuye hanze
yego abavuye hanze nabaje bava mu gihugu cy'u Rwanda nibo bashoboye kwitaba rino higanwa basigaye bose n'abarundi
turagushimiye Evariste
murakoze nawe
urakoze nshuti mwese mukunda iradio ijwi y'Amerika ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha tuboneho kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikije na Frederic Nkundikije
na Placide Magambo turabashimiye tubifuriza umugoro wa mwiza.